Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Niri wenchuti namwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe kaje mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 10 ruheshi umwaka wa 2024 ayo twabateguriye tuyahere kuri zimigo nkuru zikurikira. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo muri komine Kabarore y'intara ya Kayanza inyuma y'igandagurwa ry'umunyagihugu muri iyo komine bikozwe n'ubutwari igipolisi. Uwo yamwishe batatiranyeganyega asanzwe azwi mu mabi menshi akaba gushika ubu acidegembya. Muraza kubikurikira. Umugwi nawo w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH uvuga ko utangazwa n'ingingo wafatiwe yo kuwukura mu kibanza A ugashirwa mu kibanza B kuko hari ivyo utubahirije bijanye n'agateka kazina muntu. Mu kiganiro batanze kuri uyu munsi wa mbere bisiguye bavuga ko abituye uwo mugwi bose batunganyirijwe. Ikibazo cyo kubura amakara yo gutekesha cabaye kananira bahinga mu gisagara ca Bujumbura. Imvo itangwa n'abagendesha imodoka ziyakura mu ntara zo hagati mu gihugu ngo nuko atagitoro kiboneka cyo kuyazana aho abonetse naho ibiciro byayo n'umurengera. Ido nido ni mukanyisa se.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Hano makuru tuyahere mu bijanye n'agateka kazina muntu. Abanyagihugu bo muri komine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza muri kino gihe bari mu gahinda kandi batekewe n'ubwoba. Inyuma yaho hagandaguriwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze umunyagihugu w'imyaka 28 yari azwi ku izina rya Joseph Habiyaremye wo ku mutumba Mugoyi muri iyo komine nyine. Akaba yishwe arashwe n'uburongoye igipolisi muri iyo komine Moise Arakaza batatiranyeganyega. Abapolisi bari babanje kumukura ku muhaniwe. Uwo yishe uwo munyagihugu akaba yitegenzya abajeje intwaro n'ubutungane ku rwego rw'intara aho kumufata ngo arengutswe imbere y'ubutungane. Icyo bakoze kwabaye kumushimira. Ino nkuru na Bonfils Niyongere.
Inkuru ziva muri komine Kabarore zimenyesha ko byose byatanguwe mu bucagucagu bwo ku munsi wa gatandatu abapolisi bazindukira ku muhana wa Joseph Habiyaremye mu gikorwa bavuga ko cyari cyo gusaka ikawa itonoye ngo yoba itegekanywa gushorwa mu kinyegero mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariko akaba atayo bahasanze. Naho byagenze uko Joseph Habiyaremye yarakubiswe aranoga cyo kimwe n'abandi banyagihugu babiri bari baje kuraba ibyo ariko bibera ku muhaniwe. Aba bakubita bababwira ko bokwerekana aho banyegeje ikawa bashaka gushora mu gihugu cy'u Rwanda. Mu nyuma zaho Joseph Habiyaremye be n'abagabo babiri baciye bajanwa gufungirwa ku ikomine Kabarore. Haheze umwanya umukuru w'igipolisi muri komine Kabarore Moise Arakaza bataziranyekanyega yahavuye amushira ku ipikipiki amujana ku musozi Karama uri ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda ahari ishyamba ry'ibiti acaramurasa. Uwo nawe yaciye acikana ubwo nyene bitako uwo mukuru w'igipolisi acarabuza abantu gukura ikiziga ciwe muri iryo shamba. Bukeye ku munsi w'Imana buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicije hayo ari kumwe n'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza be n'urongoye igipolisi muri iyo ntara barishikiye muri iyo komine gutoza uko byagenze. Uwo yakoze ubu bwicanyi akaba yamenyesheje ko yarashuwe umunyagihugu ngo mu gihe yari kagerageza kwiruka ngo kandi yavuga ko yaragiye kwerekana aho bahora banyegeza ikawa imbere y'uko bayijabukana mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Mu majambo yashikirijwe abanyagihugu n'abo bategetsi batatu ngo kwabaye ugushimira komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega. Uwo nawe ngo acatangura gushinyaguriza abanyagihugu ababwira ko yatumwe n'umukuru w'igihugu kurwanya fraude muri iyo komine kandi ko uzofatwa canke akadomwa ku rutoke ko ategerezwa guca yicwa ngo na kare amaze kwirahira abatari bake. Ati mbere haba hari abatamuzi ngo bazokumvirize amateka yiwe ku mbuga ngurukana bumenyi za YouTube. Mu gihe abanyagihugu bavuga ko bari biteze ko uwo mukomiseri afatwa agashengezwa imbere y'ubutungane ku mabi yagirizwa ariko akaba yidegembya kandi yarashimiwe muri kino gihe, abanyagihugu bavuga ko bari mu gahinda kenshi kandi ko batekewe n'ubwoba kwa dafashwe ngwa hanwe canke yungururizwa handi ko nejo canke ijya ejo azobandanya yica abanyagihugu atacu bazira nayo ikiziga cha Joseph Habiyaremye kikaba cakuwe muri iryo shamba kuri uyu w'Imana uheze aho yavuye ashingurwa kuri uyu wa mbere abaharanira agateka kazina muntu bakaba bariyamirije amabi akogwa n'uwo mukomiseri arongoye igipolisi muri komine Kabarore mu makomine yagiye arakoreramwo cyane cyane muri komine Bururi komine Mugamba na komine Matana mu ntara ya Bururi muri komine Mabanda no muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba co kimwe no muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura eka mbere n'ahandi komiseri Moyizi arakaza bataziranyeganyega abahanira gatya akazi na muntu bagatangazwa n'ingene yamari ntakomwa komwa mu mabi atandukanye akorera abanyagihugu
umugwi w'igihugu ujejwe gateka kazina muntu mu Burundi CNDH uvuga ko udatahura icatumye wakwa ikibanza A wahorana mu bijanye no kubahiriza gateka kazina muntu byashikirije kuri uyu wa mbere mu kiganiro uwo mugwi wahaye abamenyeshamakuru ivyo bakaba babivuze inyuma yaho mu gitata kijejwe gateka kazina muntu mu ishirahamwe ONU cyatse ikibanza A uwo mugwi ugahabwa ikibanza B Sixte Vinyine Muraba arongoye uwo mugwi asigura ko icegeranyo c'ivyo bakoze bakirungitse kigaragaza ko imigwi yose yabituye bashoboye kuyifasha
mu byo twashoboye kutanga kuva ku rupapuro rwa gatatu gushika ku rupapuro rwa 13 urumva ni impapuro 10 z'iyo raporo twanditse ko abantu baba baratwituye bafite isano n'umugambi uyu cyangwa uriya twaciye dutanga ikindi gicapo cyerekana abantu bose batwituye bafite uruhara mu bijyanye no kumenyesha amakuru naho wasanga ibimenyesha makuru canke amaradiyo atandukana nk'abaharaniye agateka ka kina muntu nabo nyine bari muho twafashije twaragiye turerekana amazina tuti hari umugwi w'abamenyesha makuru bangahe mugaba hari n'undi mugwi w'abarabisa agateka ka kina muntu twashoboye gufasha ntitwibaza ko babisomye canke batuba barabisomye mugabo icyo tuzi neza nuko ata muntu n'umwe muri abo bantu bigeze babaza kandi ntibigeze babaza abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi yaba amashyirahamwe mpuzamakungu akorera ngaha mu Burundi ntibigeze bababaza tugasha kwiyumvira igituma baba baragize ivyo nico gituma twaciye dusubira gusaba ko hokorwa amatohoza yimbitse kugira barabe ko ivyo iyo ngingo yafashe vyoba vy'ukuri bijanye n'ivyo twarungitse
tukiri mu bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi umuyobozi w'ikinyamakuru gikorera ku buhinga ngurukana ubumenyi La Nova Burundi Pascal Ndayisenga kuri no wa mbere yabwirizwa kwitaba umutahe yarungikiwe n'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Rumonge uwo mumenyeshamakuru avuga ko yabonye uwo mutahe bwije cyane ejo ku munsi w'Imana kandi ko atazi icaha yagirizwa n'uwumwageza ariko yibaza ko vyoba bijanye n'inkuru yanditswe muri ico kinyamakuru ijanye n'ingene umushingwamanza azi ku izina rya Patrick Nsabimana afata nabi abakozi mu kirabo ciwe kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge uno munsi rero uwo mumenyeshamakuru Pascal Ndayisenga akaba atitavye uwo mutahe kumva tutaramenya twobibutsa ko muri ico kinyamakuru nyine hari uwundi umenyeshamakuru yitwa Sandra Muhoza amaze amezi abiri avundiye mu ibohero rya Mpimba akaba yagirizwa guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ariko yaba amashirahamwe y'abamenyeshamakuru y'abayandi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu bose babona ko afunzwe kubera karenganyo azira umwuga wiwe
inzamba
tubandanye ayo twabateguriye ikibazo cyo kubura makara yo gutekesha cabaye kanani nabahinga mu gisagara cha Bujumbura abagendesha imodoka hari byakura mu ntara zo hagati mu gihugu bavuga ko atagitoro kiboneka cyo kuyazana iyo hagize ubukironka yemererwa gutwara ica kabiri cy'imifuko yahora atwara haraheze amezi atanu ivyo byose bikaba byatumye igiciro cy'umufuko kiduga kuko umufuko munini ugeze hafi ku 180 by'amarundi mu gihe wahora ku 45 iyi nkuru tuyibaze Eddie Claude nini nahazwe
abanyagihugu bavuga ko ibintu bisa n'ivya bacanganiye ko bavuga ko bamaze amezi atanu arenga amakara ataboneka neza mu gisagara cha Bujumbura yabonetse arazinjwe kuko ikiguzi cyongereye hafi inshuro zibiri abayakura mu gihugu hagati bakavuga ko yazinje kubera kubura igitoro umviriza umwe manyagihugu baba mu gisagara cha Bujumbura
hariho ikibazo cy'amakara gikomeye cyane hano mu gisagara cha Bujumbura ntaboneka na gatoya yabonetse naho usanga atinze cyane uwo mufuko wahora kugwa hagati y'ibihumbi 45 na 50 haraciye amezi nk'atanu ubu kugwa hagati y'ibihumbi 25 na 80 ibyo rero biva ku ikene ry'igitoro kuko amakamyo yahora atuka ruguru kuzana ayo makara nta gitoro afise acakenareye ikindi naco ni uko bagiye kuyazana baba bapakira imifuko ishoboka ariko barafise igitigiri c'imifuko batari kubiwe kurenza mu minsi heze barazana ikamyo bashaka kuzana imifuko 100 ariko bavuga ko bashobora kurenza nk'imifuko 50 ivyo vyose rero bica bituma hazimba abo bayadandaza rero bavuga ko bakorera ku gahombo baravye amahera baba batanze ku bitoro canke ku bakozi bayapakira n'abayapakurura
avuga kandi ko abahasinzikarira gusumba ari abaguzi basaba leta gukemura ikibazo c'ibura ry'igitoro kuko n'ibindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu biriko bigenda nabi kubera iryo bura ry'igitoro n'ubu tumwumvirize
ariko uko bigenda kose twabaguzi nitwe kuko baca bayazimba ko kugira barabe ko bogarutse ayo batanze umuguzi niwe yaguma atotezwa amererwa nabi kuko umudandaza ni ugushinga ibiciro araba ko yaba yaranguje iyindi nkurikije rero ni mu miryango azi ko amakara hari ibyo dukoresha mu gukinjika no nk'igisagara ca Bujumbura ubu rero biragoye kuko amakara y'ibihumbi 200 umuntu yahora yakoresha mu gukinjika imfungurwa zikwiye umuryango umunsi wose ariko ubu ntibigikunda ivyo vyose rero bikaza bidusonga bisongeye isi bitaradusanzwe mu bukene butagiye gitsina numva n'ingorane dusaba leta rero ko yobatorera umuti w'ukuri ikibazo c'igitoro ko cabaye ndanse aha tuvuzije vy'amakara ngabo n'ibindi bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu biriko bigenda nabi biriko bitera bisubira inyuma kubera iryo kena ry'igitoro
mukamenya ko amakuru aguma ahana ahantu wakumbuga ngo ukanabumenyi ariko ataremezwa n'ubutegetsi avuga ko ubuhoho bisa n'ivyayangaye kuko nadukeya bahora baronka tutemerewe kuja muri ico gisagara c'ubutunzi kuko imodokari zica kwibarabara nimero indwi zipakiye amakara zimaze iminsi ine zankiwe kurengana aho bita Inyabiraba mu ntara ya Bujumbura
arakoze Indi Claude nini nahazwe mu makuru y'inkino nk'uko byama buri wa mbere urongoye ishirahamwe ry'urukino rwa basket ku mugabane wa Afrika Anibal Manave avuga ko agiye gufasha kugira ngo Uburundi buronke ikibuga cha basket gisakaye ivyo akaba yabishikirije ku munsi wa gatandatu ahejeje kwirabira inkino zari ko zibera ku kibuga cha Departement de Sport i Bujumbura mu mupira w'amaguru naho Uburundi bwaranganije na Kenya mu bahungu mu rukino rwabereye muri Malawi mu bigemeho Kenya yatsinze Uburundi 3-0 aho hose hakaba hari mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo gushika mu nkino z'igikombe cy'isi yose Alexandre Niyongeko
ku munsi wa gatanu irirongwe ku mugwa mukuru wa Malawi Uburundi bwanganije na Kenya igitsindo kimwe ku kindi ni mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo gushika mu nkino z'igikombe cy'isi yose kizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique mu muce Burundi burimwo Cote d'Ivoire iza ku isonga n'amanota 6 inganya na Gabon Kenya n'Uburundi bakagira amanota 4 Gambia na Seychelles bafise ubusa icabonetse muri urwo rukino rwahuje Burundi na Kenya nuko ku nshuro ya mbere ahamagawe mu murwi serukira gihugu umukinyi Imana Irakoze Abdul Batazira Digidigi ari we yatowe n'abakunzi benshi b'intamba nk'umukinyi mwiza w'urwo rukino ku munsi wa gatandatu naho mu bigeme batarenze imyaka 17 Uburundi bwatsinzwe na Kenya ibitsindo 3-0 nabo nyene ni mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo gukina igikombe cy'isi yose muri basketball naho indwi twarayi turangije yaranzwe n'urugendo mu Burundi rwa Anibal Aurelio Manave arongo ishirahamwe rya basketball ku mugabane wa Afrika FIBA Afrique akaba n'icegera c'urongo ishirahamwe rya Afrika ku isi yose FIBA Monde inyuma yo kubonana n'umukuru w'igihugu ari kumwe n'umushiranganje ajejwe inkino urongo ishirahamwe rya basketball mu Burundi hamwe n'abarongoye imirwi ya Dinamo n'Urunani Anibal Aurelio Manave ku munsi wa gatandatu aje kwirabira ingene ugukino rwa basketball wifashe mu Burundi yamenyesheje ko agiye guterera Burundi kugira buronke ikibuga cha basketball gisakaye aha akaba yaranashimiye urongoye umurwi w'Urunani Emenkonyereza ingene yagumye asabira umurwi wa Dinamo wafatiwe ibihano muri Ball ko babacira inkoni ngufi hafi naho nyene kuri ivyo bihano Burundi bwafatiwe atacyo yashimye kubivuga ko mu nkino zabaye kuri uyo munsi New Star yatsinze Jimkana amanota 82 kuri 78 nayo Urunani rutsinda Remesha amanota 78 kuri 72 nayo mu nkino zo gusubiza mu kurondera imirwa 8 zo kina ihiganwa ku rwego rw'igihugu uyu mwaka zarabandanije kuri uyu w'Imana Kerne yatsinze Aigle Noir amanota 63 kuri 59 Muzinga na itsinda Target Ntamenwa amanota 78 kuri 78 Karela Lions yatsinze Mutanga United amanota 53 kuri 39 turangirize mu rukino rwo kwinonora imitsi aho kuri uyu w'Imana Igitega ariho hasozerwa ihiganwa rigira gatatu ku rwego rw'igihugu ihiganwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi hamwe n'ubushyiranganji bw'inkino haba mu bahungu canke mu bigeme basiganywe ku metero 8,000 3,000 2,000 5,000 8,000 4,000 2,000 n'imetero 100 aho hose ababaye abambere baranonse imidari n'ibahasha
Alexandre Niyungeko arakenuye nino ngahadushe dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye byagabungu nayabashikirije ndabifurije kuremerwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha